irimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Uri kumwe na Fideni Yongapo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise umuperezida mushasha Joe Biden yarahiye icese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2021. Abaye perezida mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza cya COVID-19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera c'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azobahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurika ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu cya Iran gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira ku buyobora. Abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumye kandi Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari i Bruxelles mu Bubiligi, hamwe na Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi, ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batumire mbanje kubaramutsa. Ego ejo perezida mushasha Joe Biden yararahiye mu mabanga y'ukuyobora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4, akaba asubiriye perezida Donald Trump yaramaze imyaka 4. Ntangurire kuri wewe Lionel Remesha uri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibirori byo kurahira muri rusange wabibonye gute?
Ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu nyakubahwa Joe Biden byagenze neza cyane ejo. Byari bihimbaye cyane n'ijambo yashikirije abanyagihugu twese, yashikirije ijambo binywanisha cyane, ijambo risaba ko abantu bakwiye gushyigikira ubumwe. Aranabibutsa ukungene demokarasi ikomeye cyane kandi n'ubutungane bukomeye. Hanyuma aranamenyesha Abanyamerika bose n'isi yose ko ari ngaha agiye kuzotwarira bose, atari abamutoye gusa, azotwarira Abanyamerika bose, abafashe bose.
Bamvuga Inyumvira, mwebwe muri ngaho mu Bubiligi mubona mwakurikiranye ibyo birori mwabibonye gute muri rusange?
Twarabikurikiranye ku mbonesha kure, ndasangamwo mu ijambo ryiwe ko hari umwitwarariko wari uvuye ku kuntu ibyo birori byateguwe, kubera ko hari haheze iminsi mike tariki 6 Kapitoli itewe n'umurwi w'abantu b'abarepublikain bari bashuhuwe n'umukuru w'igihugu Trump. Hanyuma ndaboneka neza yuko icyo kintu cy'umutekano muke cyatumye haboneka abajeje umutekano benshi, kandi n'abaje muri ibyo birori baraba bake, bitewe n'uko uwo mutekano wari muke, ariko kandi bitewe n'uko iyo COVID-19 itari kurangwa abantu bagume bahagaze hamwe byaraboneka neza yuko ngene bari bicaye n'ingene bari bafise udufukamunwa bitwararitse by'ukuri icyo kiza cya COVID-19. Mu majambo yashikirijwe hariho amajambo ijambo namwisemo cyane bya mbere ni ryo kunywanisha Abanyamerika kuko urumva hari haheze imyaka ine Abanyamerika basa n'abagiye impande zibiri abari nyuma ya Trump n'abatari nyuma yiwe abashigikiye iyi politiki ya Trump n'abatayishigikiye urumva mu perezida mushasha ajya avuga ati njyewe ndashaka ko mba umuperezida w'Abanyamerika mwese ikintu gihambaye cyane araba ko demokarasi isa n'iyahungabanye atariko yongeye gutsinda nk'uko uragiye kuvuga bivuze ati mu bisanzwe demokarasi ubutungane ati ni ibintu bihambaye cyane hanyuma arabandanya aravuga yuko mu bisanzwe ingene abona ibyabaye muri Amerika bijyanye na COVID yuko abantu bapfuye ari benshi ndetse barengeye igitigiri cy'abapfuye bahitanywe n'intambara ya kabiri y'isi arasaba n'umunota umwe kugira ngo bawibuke hanyuma arerekana yuko mu buntu bwiwe yuko yitwararitse yuko agiye gukora uko ashoboye afashe icyo kiza gihere kandi ingaruka zacyo z'ubutunzi agiye kugerageza kuzana ku bintu n'imibereho y'Abanyamerika atacu batishoboye bononewe n'iki kiza.
Turaza kubigaruka ko yego. Nawe ambasador ndaruzaniye mu ijambo Joe Biden yashikirije nikiye cyabashitse ku nyota nikiye mubona kizo kwitandukanya niyaho
murakoze ubwambere nda mutumushyana nta bamugira kugira twaro kana tera
amahoro neza ambasador
amahoro neza umushyana nta remesha nda mu
amara baro
ari shingo butwebwe mugabo ijambo ryo ryatumbereye nagira rero nkuko mubajije ejo umarabona abantu baje gushigikira ukuhera ko umushinga ntahe yatwara mushasha kumenga hari kibavuye ku mutima hari uko ubona ubwoba umenga bwari bwahuye mu bantu baza guhimbaza uko kurahira naho byari kure na kure kubera indwara kubidategerana murabona ingene bavuga n'ingene basugura ibintu hari umwana ukuze poweme w'umwirabure asa n'uwatangaje cyane rwose yagumye aca kuri CNN ejo abantu rero bari bari mu ruswe umukuru w'igihugu rero icyo yibukiye gihambaye kandi yibaza yibutsa n'abandi ku isi demokarasi aho igeze hose itera imbere ntaworya mu kondora zose ntarizo itora yaravuze yuko itora ryiwe yabaye intsinzi ya demokarasi yerekanye inguvu za demokarasi muri Amerika no mu isi ngira yabaye rero inyigisho yo ku bindi bihugu bifuza kuja muri demokarasi bifuza kuzi byose yuko atawo kwihebura habaye ibigoye demokarasi kuyibungabunga bishibondo hari aho bishika rero yuko abantu bihegura ariko yaduhaye inguvu zo kwemera abantu bose demokarasi hari ibigoye ishobora kunakuka icyo yavuze ko ari inzizi ya demokarasi nicyo cyanshimishije cyane nosigura gusumba mu kanya icyo kibazo
yego nkuko nari nabivuze mu ntangamarara ashitse mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike na cyane cyane kiza cya COVID-19 ingaruka zacu ku butunzi nako mbona uno munsi iriharuro byariko bitangwa kuri CNN ko abantu bashika 190,000 basabye gufashwa kubera batakaje ubuzi babisabye mu kiringo cy'indwi irangiye bikaba byerekana ibibazo bibandanya ku byerekeye ubutunzi nk'inkurikizi za COVID-19 n'ikibazo c'ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba ni iki kibazo gikomeye cy'intagondwa zishyira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ku bwanyu Lionel ni ikihe mubona abantu bashobora kwitega kuri Biden ku guhangana n'ibyo bibazo ni ibibazo bitoroshe na gato
ego murakoze cyane ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19 ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington watoye umuntu wa mbere afite COVID-19 niho bamutoye itariki 2020 mu 2020 ejo rero barazitegereza aho COVID-19 yari igeze namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ndwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu 2,204,000 nk'igitegere cy'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose urumva abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga 400,000 ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu 400,000 ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira icete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azaca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19 ikiza nuko ama vaccin aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo nuko ngene bashobora kuzofasha abo badandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abandi
ambasade Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi n'ibibazo bibiri ikibazo gikiasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cintagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijana inshasha kubitorera inyishu izo tegerezwa kubyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mubona ariko ihe leta yiwe ishobora gukora kubwanyu
ibyo bibazo byerekeye ubumwe n'igihugu sibishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma n'uwo bavuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cyerekeye urukoba ikibazo cyerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cyerekeye abiragure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cyerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo byamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nicyo gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nicyo gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe mu gihugu ukumbure udaserukiye mu bantu muri leta nshyashya yakoze izo rero ngira nibyo zerekana ko agomba ko ibibazo byose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zoteregwa inyishu hamwe bashize hamwe zotoregwa inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashyikiye ku itariki ya 6 ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira ubwo bukoba ntibyakeyobyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane zabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ububatewe n'ububarongora icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ububarongora icyoshoboka nicyo baciye bamusabira kuburanywa cyo kibi yakoze rero uko ibibazo giteye kigoye ni ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye tozi uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishe imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo usambura niko nzanka gusa n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cy'umutero n'uwo yahora icyo cy'uwo yahora bashyira mu kibanza kandi n'uwo bagomba kumukurikira kuri icyo gicumuro yakoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri icyo kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita kubashigikiye Perezida Yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguza amateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibaye ijya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'abomereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze imyaka 100 ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu idarije byose harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga ni ikintu abantu babahinga cyane cyane bari abahinga biyumvira cyane ukinjana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira. Urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwanzi wakazigira ugasanga abantu mushobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bati cyangwa tubane mu mahoro reka twumvite kuri demokarasi. Iyo demokarasi rero mu bihugu byari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa ko basumba abandi burya n'izo ngorane byaba nibyo byabonetse rero hariya kijya gitariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa ibyo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida atazo bashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'ibyo abantu benshi biyumvira mugabo bajya bakubahwa bakaza bakavuga bati reka tubisambure mugabo icyo bataka kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera uburi kurasambura demokarasi bwabo byarabonetse neza nk'uko perezida ubabivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika izishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bacyo inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegeke ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama aratwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabesha ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose n'ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nayo nyine bayitwararika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uriko mukurikirana ikiganiro muri Sanga aho dufise abatumire ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato n'ayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba ari Brussels mu Bubiligi akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Turi kumwe kandi na Lionel Lemesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cha San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Frederic Banyumvira, umuntu aravye ubugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha, tegeze ibintu barabona ko harimwo icizere ku bintu bigiye guhinduka, na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya murimwo bariruhukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhutsa. Tuzi ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane, abantu bibaza ko itari gushobora guhungabana.
Birumvikana kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere nyamukuru ni ibyerekeye twita klima, ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya abaru abantu bayisokobere. No kuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona isi tugendera ko idutunze. Ama rero umudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano, amaze kwisokora mu babisigura iki, barisigura ko ayo masezerano cyangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo. Nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze Perezida Joe Biden we azocagaruka n'ingoga muri ma, kandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano. Urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo, kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi jinane denani gisenge cy'ijuru. Urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje azanana n'uburyo. Icyo ni ikintu cya mbere novuga. Icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi. Aba basoda biri shyirahamwe OTAN urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo muri bari ngaha hanze ya Amerika ntibatahe, ntibasubire iwabo. Kandi igihe bambyika abasoda bo muri OTAN abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwansi kure ndataradushikira. Icyo cyari ikibazo gihanze abanyaburaya gose ku buryo iyo babonye rero Perezida Trump afite mbene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe. Basanga umutekano rero usa n'umwitwariko mukuru, na cyane cyane twimirije turabye ingene ngaha imigu y'abihevyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye. Ni ikibazo kigira gatatu, ikibazo kijyanye n'ubutunzi, ingene ibintu by'abangaha i Buraya bishoboka muri Amerika cyangwa ibintu byo muri Amerika bizino. Urabona ko byatanguye guhungabana ihanahana ry'ibidandazwa bijyanye n'ingene ashobora bati wewe Amerika cyane ni mutange amakori menshi gusumba ko mwari byari bimeze. Urumva ya migenderanire bari bahurira muri OMC bakavuga ingene baza barahana ibidandazwa rero byatanguye gutituka. Uyu perezida uyu ntudenya serukira Ubudagi Angela Merkel wewe ntiyigeze yihangana kubera ko ingingo Trump yafata zaca zibakora ko cyane gusumba n'abandi. Nicyo gituma ari abanyaburaya bake bavuga bati si twebwe tubonye uwo muntu yagiye, bavuga bati reka nagenda n'akagenda. Nicyo gituma baciye biruhutsa kubera umuperezida mushasha yatinze.
Tubandanye
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
ambasadeur Gamaliel ku vyerekeye igihugu cha Iran Amerika yaravuye mu rajya amasezerano hagati y'amakungu n'igihugu cha Iran kubijanye n'umugambi wacu werekeye ubuhinga bwa nuclear cyangwa ibigwanisho onyanganda bwa nuclear muri cyo gihe abitegeze ibintu baravuga ku ntwaro iherutse ko kumbure ibintu byagenze nabi kuva Amerika ivuye muri aya masezerano mwibaza indwano shasha ya President Biden ko ishobora kugaruka muri aya masezerano cyangwa hari ibindi bizobanza gusabwa kuri Iran kugira ishyire mu buryo kugira Amerika ironke uko ishobora kugarukamwo mwitegereje mu bibona gute
ikibazo gikuru muri ico ca kimigenderanire y'ihusha Iran cyane cyane ningene yuca Iran gitegereza kutaronka ibigwanisho rukanyangane ico kibazo gituma cagoye nuko habaye umwumvikano w'ibihugu bitura ku isi hamwe na Iran hamwe na ONU ene bo yifasha uko iterambere ariko ntishikire ibigwanisho rukanyangane igihe rero umushyantaherwa utwara iki gihugu yavuyemo atabajije abandi byateye ingorane mu migenderanire y'isi kuko hari amasezerano bari bayihaye ifite icyo gituma ikomeye n'ubu ubu rero kuyasubiramo kumbura izo inzira y'uko yamakunga ashobora kuja hamwe yose ibihugu bitura na ONU bakaguma baraba uburyo icyo gihugu gitopfa mugabo cyotera imbere ariko ntigishikire ntigisubire gukora ibigwanisho rukanyangane ikibazo rero si uko ari byo cyangwa atari byo nuko hari amasezerano mpuzamakungu yari yabujijwe yo kubikora uwaheruka akabivamo adasezeye abandi nibaza cyane yuko ubungu azosubiza Amerika muri amasezerano ubwo icyo kibazo gikogwe mu nama mpuzamakungu uko byari byagenze bwa mbere nawe birimo ariko mundi kuyi icyo kibazo tuvuye cyerekeye ibyashyitse gatandatu ukwezi kwa mbere ku nama nshingamateka ejo umuperezida mushasha Biden yarasiguye ingene ikinyoma n'ukuri bihambaye muri demokarasi arashikiriza yuko abantu mwagiye bamubonye baja gutera bagiye bemera cyane iby'umukuru yababwiye ko yigibwe atora ariko nk'uko mubizi habaye imanza zirenga 32 yitwaye mu butungane bw'amatora gusa muri kuri supreme arashindwa ariko aguma abwira abamukurikira ko yibwe amategeko ko yibwe amatora ko bateza kumugwanira kuri iyi so rero ni kinyoma cyatumye abanyagihugu batagira amakuru akwiye bagumuka ko basambura icyo gituma perezida Biden ahamagara gukora ukuri mu ntwaro ukuri kugira abanyagihugu bigire batwara nacyo gituma umuvugizi w'ejo muri perezida ya mbere konferensi y'abaminisitiri ya mbere yagize yavuze yuko biyemeze kubwira ukuri abanyagihugu igihe cyose habaye ikibazo baturutse demokarasi rero igowe n'ikinyoma cy'abategetsi gituma abanyagihugu batumva uko bigenda neza kuri ko abategetsi nako kutuma bizigirwa gusumba bakura iterambere mu gihugu gishobora mu gushimikira ko ko perezida yabyerekanye leta asubiramo
murakoze nawe Lionel uri mugambi leta nshasha ya Biden ifise ni uko kutava umwishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu gihe iki kiza cya COVID-19 kiriko kirabica bigacika ku isi yose nagaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ho havugwa ko abantu barenga 400,000 bamaze guhitanwa n'icyo kiza n'ikintu ciza kugaruka muri OMS kwa Amerika no mu rugamba rw'amakungu akoreye hamwe kugwanya icyo kiza
ego cyane ni byiza cyane ko yiyemeje kubandanya atera intege ashigikira ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ikintu gikomeye ni uko nk'uko nari nabivuze kare ibitugiri bya COVID-19 ku isi byaraduze cyane ubu hoho bigeze aho biduga gusumbya kubera hariho n'ibindi bisanira bya COVID-19 bimaze kwibonekeza byandukira no gusumbya ku buryo ibitigiri bya COVID-19 biriko biraduga ngaha muri Amerika eka no ku isi nzima mu bihugu byose ariko iciza ni uko ubuko Amerika yiyemeje gusubira gushyigikira cyane World Health Organization hanyuma babuze yuko n'umuganga Dr. Anthony Fauci kwa ariwe azo serukira delegation ya Amerika muri World Health Organization. Ivyo rero ni byiza cyane gose kubera aho bazobandanya bashyigikira cyane gose yo World Health Organization. Ariko ikindi nashaka no kumenyesha nuko kuva iyi ndwara ya COVID-19 itera ku isi, Amerika yarafashije cyane mu bihugu byinshi na cyane cyane muri Afurika, yarafashije gose kugwanya iki kiza cya COVID-19 kigitangura. Mu bisanzwe Amerika isanzwe ifasha ibitaro mu bintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, mu bihugu hafi byose basanzwe bafasha mu bintu byerekeye by'ubuvuzi. Urumva igihe iki kiza cya COVID-19 cyatera, Amerika yarafashije cyane guha ubushobozi bwo kwikingira COVID-19 baba baganga no kwigisha no gufasha ibihugu kwigisha abanyagihugu ibyerekeye iyi ndwara no kungene bashobora kuyikingira. Iciza rero nuko nyakubahwa Perezida Joe Biden nawe ne azoza ariko arasaba kongerereza uburyo buzofasha ngaha muri Amerika, ariko cyane cyane ufashe no ku isi nzima. Hari hahetse iminsi itatu umunyamabanga mukuru wa OMS agize asabye yuko OMS boyifasha nayo ne kugira nabo ne bashobore kuronka amavaccin incanco bashobore no kuzishikiriza abanyagihugu ku isi nzima. Urumva rero ubu ko Amerika yasubiye kwiyemeza ko izobandanya ibafasha ibatera intege, ibyo ni byiza cyane kugira bashobore kugabanya indwara ya COVID-19 ku isi irandurane n'imizi. Ariko bizosaba yuko abanyagihugu bose aho bari ku isi, umuntu wese ahari na wene arashobora ateza gufasha kugira iyo ndwara igabanuke. Urumva abantu bose bakwiye gukurikiza amategeko babaha yo kugerageza kugwanya iyo ndwara. Urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza gituma kituremesha.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mwandanya kumviriza ikiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri leta nshasha ya Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahiye mu mabanga yiwe ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021. Turiko tuvuga ku bintu abantu biteze haba muri Amerika no mu makungu n'ibibazo leta yiwe izohangana navyo haba hagati mu gihugu canke hanze. Turi kumwe na Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara cha New York ngaha muri Amerika, yigeze kuserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato nayisumbuye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Frederic Bamvuga Inyumvira, yigeze kwicegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranira hafi bya politiki, akaba yananosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi, na Lionel Remesha yigisha ibyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaruke kuri wewe Bamvuga Inyumvira, ku byerekeye imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya, bitegereza ibintu baravuga ko ku ntwaro yahahora mu kuri w'igihugu kumbure yasanu kumenga ndi yashaka kwiteza ibibazo gushavuza Perezida w'Uburusiya, ibintu byose byaba haba ibyagirizo by'uko Uburusiya bwagombye kwivanga mu matora mu mwaka wa 2016, abitegereza ibintu babona ko umukuru w'igihugu yari ahari atagishyizemo ingufu ngo abone ko ari ikibazo gikomeye. Ubu mu minsi yaheranaho imbere y'uko leta y'ibirangira, Uburusiya bukaba bwaragize ibitero ku byumanya bwonko bya Amerika, haba mu mashyirahamwe ya leta, mu nzego za leta cyangwa amashyirahamwe yigenga yabikorera ku giti cyabo. Leta ya inshasha igiyeho ya Perezida Biden yavuze ko ibyo bitazokwijana bazokwishura. Iyo migenderane ubone izotosekara hagati y'ibyo bihugu bibiri kuri leta ya Biden canke leta ya Amerika izorondera uburyo bwo kugerageza kuronderaho ikorana n'Uburusiya?
Iki kibazo cy'imigenderanire y'Abanyamerika n'Abarusiya ni kibazo bwa mbere gifite imizi kuva kera. Ubute ingorane zari ngaha kuva mu 1990 aho umwe bwa basoviyete busambukiye bakagirira abanyamere ko ari babigizemo uruhara. Ninde ni migenderanire yacigenda kuva icyo gihe icyibonekeje muri kuvaho Trump aziye nuko yagirijwe cyane ko yafashijwe n'abarusiya kugira ngo aze ku butegetsi ashobore kugwanya mu matora Hillary Clinton. Ibyo byaravuzwe cyane kandi byaravuzwe kandi nuko n'umuhungu wa Joe Biden ufite ibyo akoreye hariya mu Rusiya ko yo bafite mu kiganza. Ubu rero urabona ko politiki ya Trump yari ahanini yagomba kuza kwiyugarana muri Amerika arabe akaba ibyo Abanyamerika ariko araba gusa cyane cyane ibyo wa mugwiwe w'abazungu. Rero ibibazo byo hanze akamera nk'ubiberarara ntashaka kubijyamo cyane niyabigiyemo naho kuko ari kugenda kwendera imigenderanire myiza ko ari kuraba ingene ahubwo n'akari kahari gahunga. Ubu rero ingirango ibigiye kuba nuko Joe Biden azoraba inyungu z'Abanyamerika mu Burusiya akarebwe na zikingira ibibazo bizaba byagutse azobitumbera azobitumbereza inzira bibwiza gufata kugira ngo inyungu z'Abanyamerika zigume zikingiwe. Ibyo azagirizwa cyangwa ibyo yakoze nzi neza yuko Abanyamerika badashobora kubyihanganira bazoguma bavuga bati oya ushaka ko niba ushaka kudukorana hari inzira.
Yego munavuze ku bijyanye na politiki yo kwigaranira ko nagomba mbaze ambassadeur Gamariel Daruzaniye iyo politiki mu mateka y'isi hari abantu bayigerageje kwiyugarana icyo gihe kumbure imigenderanire n'isi ntiyari yugurutse cyangwa ngo ibyo nto kubera ubu ibintu byose ari magiriranire kubera uhinga bwa none iyo politiki n'abayigerageje muri kahise ndibaza ko yari doctrine y'umupresident yari imonoro ngaha muri Amerika niba ntiyenze mu nyuma babanye kuri iyo politiki idakora iyo politiki muri ibihe tugezemo bya none isi yose ari ntari magiriranire ni politiki yo kwiyumvira cyangwa ni politiki isa ni itakora mu bihe bya none
mu migenderanire y'ibihugu n'ibindi icyo kimwe n'imigenderanire y'abantu kuko nta muntu ashobora kubaka iwe ntatobora irembo ibishoboka umuntu yubatse iwe ntatobora irembo ashobora kuhaba n'ibihugu rero nuko aha rero ngira ati mfite uburyo bwinshi bwo gusigura uno munsi wo bitegura nta rwankana ruhambaye rurimo harimo guhiganwa muri ibyo bihugu bibiri harimo guhiganwa rero haba bagaterana imiragwe harimo guhigana tuze kugira ngo cya Irani hari ikindi kiza cy'abakinwa n'ibihangange na biganwa mu isi n'ingene entere zabo zikomera mu isi hose bahiganirwa rero uguteza imbere ibihugu byabo bakaba umwe yobashingira cyangwa yobakingira ntibizohera baze bakwiye politiki nyine bumvika n'ibindi sinoja kure cyane rwose ku byerekeye ibyo bihugu bibiri gusa nta biteguye ariko nta ushobora kugarana igihugu ntibishoboka ku bwanjye yuba yari yihenze cyane cyane kwiyugaranira ku wowe nyine ukina abana bawe irembo ngo bashaje kuraba agahinda hanyu ntibishoboka ibyo yongeye azobihindura n'ingoga ku byerekeye Uburusiya ku byerekeye abandi mu isi ku byerekeye Afurika murabo yari yarirukanye abayisilamu ko bashobora kuza ngaha mwabonye ko baciye babihindura bashobora kugarana ibihugu byombi bingana gutyo ku isi tubize imigenderanire. Ibyo ngira ngo ni ikibazo gisanzwe cy'intwaro mu gihugu kandi uyaje ati afata inkingo ya pajezo zo guhindura izo nkingo zose ziyugaranya niho ndogeza ariko umunsi ikindi kiganiro tudomye mu migenderanire ndashobora kwitegura busumba.
Murakoze Lionel tuze ku gihugu cy'Ubushinwa ni igihugu kontwaro ya President Trump cyagiranye ibibazo intambara mu by'ubudandaji ubuhiganirwa igihagararo ku isi muri iki gihe ibyo bihugu bibiri muri iyo ntambara y'ubudandaji byashiranye ko amatagisi akomeye cyane ku bidandazwa biva ku ruhande rumwe bijya mu rundi muri baza ko iyi ntwaro nshasha ya Joe Biden hari ikintu bazogerageza guhindura kugira ayo matagisi ko yaragize ingaruka cyane nka ngaha muri Amerika ku barimyi n'aborozi nikiye mubona kizokogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri biriko bihiganirwa kuza kwisunzu ku gihagararo ku isi.
Ego murakoze cyane Fidele kuri ico kibazo. Ego nashaka no kuvuga nk'uko ambassadeur Gamariel Daruzaniye yabimenyesheje yuko ibihugu bihiganwa. Urumva ihiganwa riri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ihiganwa rinini ariko ibihugu mu bisanzwe ibihugu byose byo ku isi birahiganwa kandi mu bintu byo guhiganwa igikuru nuko ibihugu uko bishobora gushorera ibintu byinshi byabo hanze gusumba ibyo bazana aho niho ibihugu bihakurira amafaranga menshi. Urazi rero nk'uko urudanda rwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa nko mu 2019 ivya gurishijwe biva muri Amerika bija mu Bushinwa ni bikeyi kuvyo kuvyavuye mu Bushinwa biza muri Amerika ku buryo Amerika yahahombe amamiliyaridi arenga amajana atatu urumva muri cyo gihe rero igihe mu nyakubahwa Donald Trump igihe yaza ku butegetsi icyo kintu cyari ikintu cyari kimuraje inshinga kugerageza kugabanya uko guhomba kwa Amerika ubiraje n'Ubushinwa ariko n'imbere yiwe kuri nyakubahwa Perezida Obama akitwara nawe ne icyo kibazo cyari kibazo bateza kuguma baraba kuko ari igihugu gihombera bateza kuraba ukungene bashobora kongereza ibyo tudandaza bijya mu Bushinwa kugira bagerageze kugabanya ayo mahera yo guhomba urumva rero muri iki gihe hariho byashitswe ko naho ukungene bavyifashemo ariko niko bategezwa niko bagerageje kugira babazane bashobore kwicarana baganire ibyico kibazo urumva intwaro y'igitangura yaradugije amatagisi hakiri kare kugira bashobore nabone kumva yuko uko guhomba ari kibazo nyamukuru kugira baze bicarane hanyuma muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere Amerika baratanguye amasezerano n'Ubushinwa ku bintu byerekeye bya intellectual property ibintu byerekeye ubuhinga bw'amakompanyi mu gukora ibintu bashaka kugira bagwanye tuvuge nk'amakompanyi yigana ayandi makompanyi hanyuma bagatuma bahiganwa nabo urumva hariho ikibazo cya intellectual property barakirazi hanyuma hariho n'ibibazo ku bintu by'ubudandaji nk'ibintu by'ibirimwa bishoregwa mu Bushinwa intambamyi bahora baronka mu kurungika ibintu birimwa muri Amerika bija mu Bushinwa nabyo ne barashoboye kuganira ukungene boborohereza amategeko kugira ibintu biva muri Amerika bishobore kwinjira neza hanyuma bigashobora kugabanya icyo kibazo cy'amahera Amerika ihahombera ndibaza rero yuko niyi leta nshasha ya nyakubahwa Joe Biden nawe ne azobandanya araba icyo kibazo kuko icyo kibazo nicare bwatoregwe umuti azobandanya naco ne icyo kibazo abandanya ciga araba ukungene bashobora kugabanya ayo mahera Amerika ihahombera
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC twavuze imigenderanire hagati ya Amerika ibibazo leta nshasha izogira haba ku karere k'Iburayi Burusiya hamwe n'Ubushinwa ntitwibagiye Afrika niyo nashaka ubudushimikire ko bavuga ibyumvira kuri Afrika baravuga ko abitegereza ibintu bakurikirana politike hafi n'imigenderanire avuga kuri leta ya Perezida Trump atamigandi boneka irashe yerekeye akarere ka Afrika Amerika yari ifise nk'uko imbere yaho leta zakurikirana wasanga zifise politike iboneka nahita ashyirwa kumbure kubabyitegereza mu ngiro nk'uko byaba bitegekanijwe mu migambi bakavuga ko leta ya Trump atamigambi iboneka arifise kuri Afrika ni kubera iki Afrika ta bihagararo yagize kuri leta yiwe nikiye mubona kizo itandukanya leta ya Trump ni ya Biden
mbere yuko mvuga ku bya Afrika reka ngarike kuri gato ariko gato kuri ibyo Bushinwa ngarike gutondo tubiri uyu mugenzanje atavuze akantu ka mbere ndi bugaruke ko akajanye n'ibi by'amakompanyi yo gutuma n'akamakuru yibita Huawei y'Abashinwa yari muri Amerika Trump yagiriza ko arabasomyi b'urusaku pe nacyo gituma ashaka kubakuraho urumva icyo ni kibazo n'ubundi kizobandanya kugira ngo bamenye gutandukanya amakompanyi agira ibi nayo bashaka gusoma urusaku kubera ko gusoma urusaku ku bihugu bya rutura ni ikindi kintu cyama kiranga imigenderanire y'ibihugu bya rutura kugira ngo bamwe bose bamenye ibyo abandi bariko barakora icya kabiri ni iki kibazo cyo guhangana aho abanyamerika bafashe ingingo yo kugabanya amatagisi bambe kongereza amatagisi abashinwa nabo baca bagabanura bakakora ifaranga ryabo kugira ngo abanyamerika bahurumbire bya bintu byazi wabo kuko bica bigura make urumva ni bintu byo guhangana kandi byo nibaza ko bitazogabanuka bizogumaho aho cyane yumvira nuko aho kuguma bacengacengana bahindura micenga ahubwo bazovuga bati ndeka twokumvikana gute nibaza ko iyi ntuzanya politike ya Joe Biden kuzoba ari kurondera ingene bashobora kumvikana bagakorana mu mwumvikano mugabo atawurengera uyundi ikibazo yagarutse ko gihambaye cyane ikibazo cya propriété intellectuelle no kuvuga abashinwa barakoporora cyane ibyo abandi bahinga bagize kuko bavuga bati twebwe tugaturamena umutwe tuza gukora ibyo abandi bakoze reka ubyibe tubikoreshe hanyuma maze twe dushora ibyo ibivugwa mu byo bakoze gutyo rero twiganze mu isi icyo ni kintu gihambaye cyane kandi bazobwirizwa kugaruka ko bagahariya ibya afurika nabyo mu bisanzwe fata imbere ya Trump kuri perezida Obama aje abanyafurika baranezerewe cyane yuko baronse umunyafurika nkabo atwaye amerika ko ari kaza bamarira mugabo amaze kugenda wumvirije abanyafurika kugira bati ntacyo twabonye mugabo ama ijambo ryo gushyigikira demokarasi ryaramyeho cyane gushyigikira intwaro rusange yarabigarukako yaraje muri afurika araza muri ntuza muri etiyopiya arahura n'urwaruka arabigarukako cyane yaravuga cyane icyerekeye demokarasi kuri Trump igishushanyo cya Trump na Joe Biden Trump bya afurika yari nka n'ikintu kitariho kabaho ndetse n'amajambo yavuga wumva ko yitwa icya amerika akigiza y'abazungu akigiza mu bashinwa none afurika yo yacyayifata ati kitanariho atakimaze ubu rero nibaza ko intumbero ya Obama yo kuvuga demokarasi Joe Biden azayibandanya ariko icyo abanyafurika bakeneye hambavu ya demokarasi ni ibintu byo kuzamura imibereho y'abanyagihugu imibereho y'ubutunzi kuko ugereranyije amahera aza muri amerika n'ayatangwa muri za isirayeli usanga ni inshuro nyinshi abayisirayeli baronka abanyafurika n'ibihugu byinshi bataronka birashoboka ko iyo mfashanyo yoduba gusumba ibyo nibyo mbwira ngo abazoba bagejwe imigenderanire y'uburundi cyangwa y'uburundi n'ibihugu bya afurika bazovuga bati reka nago turabe ingene umusirikare w'igihugu mushasha yoza gufasha gusumba demokarasi ikurikiranwe hanyuma bwo n'ubutunzi bukurikiranwe
yego nze kuri ambasaderi Gamaliel kuri icyo kibazo nyene aravuze ko kuvyerekeye imigenderanire hagati ya leta akurikirana muri amerika n'akarere ka afurika umuntu yitegereje afurika yose ikwiye guhaguruka nayo igakina ku nyungu zayo kugira iboneke igire igihagararo iboneke mu makungu kuko nta wubakira uwundi niko baca umugani niki afurika yokora ntiyo kwama yitega ko amerika canke akarere k'uburaya gafata imigambi kubiyereke kandi ari atawukubakira avuye hanze ubibona gute
murakoze nibaza yuko ngaruke kuri iby'abaperezida batatu bakoze cyangwa abari imbere imigenderanire y'isi ya leta iranditswe politiki ya amerika muri afurika iranditswe umwe wese ntagira iyiwe gusa umwe ateza imbere kumbura igice kimwe gusumba ariko iranditse ikibazo cya mbere kuri bo ni guteza imbere inyungu z'igihugu cyabo cya amerika muri afurika irondera iki abanyafurika mu bishura gute umushinwa aja muri afurika kugira arabitakura muri afurika nawe ati mumpaye iki nzubaha iki demokarasi rero ku banyamerika irimwo imigenzo uko intwaro zigenda ati tubona kumwe ko intwaro zokora icyo ni ikintu gihambaye kurunga umuntu ubona kumwe ingene intwaro zigenda nicyo kibaye ishimikirako cyane rwose zimwe byacu bya demokarasi byanditswe bisura mushatse nubu barabisomemo ngaha nimwe ariko muyumvira gutya mu bindi twokumvikana ni ngombwa gihugu rero ntitworaba ngo naka yavuze ibi naka yavuze ibi imigenderanire ya amerika n'ibindi bihugu iranditse umwe kumbure arusha aba ikindi kuri entere y'uwo munsi ariko afurika nayo aho twihenda muri Afrika nta muntu numwe aserukira Afrika ubunangereza Afrika ari bihugu byinshi bya Afrika icyo gituma uyu arikiragereza kuraba uburyo bukorera hamwe turudandazwa muri Afrika hamwe bariko barabikora kumburi muri Union Africaine kugira baronke ijwi rimwe rya Afrika ntajyo dufise muri Afrika abantu bose baza bakora n'igihugu kimwe kimwe ukwacu icyo gituma kumbure dukwegera ko gusa ngo Afrika yokora iki nta politiki exterior ya Afrika yonyine iboneka iteranye hagenda ibihugu byose biri hamwe icyo gituma n'ubu muri Afrika nirondera ingene yokorera hamwe n'ibindi bihugu hakaba inshingano zimwe zikomeye bakurikira ko n'ibigani n'ibindi bituriho ubu rero icyo ni ikindi kibazo umuntu yotegura naye ahandi nagira ndabibutse yuko umuperezida wese n'uzokurikira azoza leta ya Amerika ikurikira yanditse imigendere ikurikira kugeza aha muri
Lionel kuvyerekeye akarere ka Afrika nagomba ngaruke ku kibazo umuntu afatiye ivyaranze leta iherutse ivuyeho ngaha muri Amerika ku kibazo kijanye n'abimukira ni kibazo President Trump yashimikiye ko igihe yiyamamaza haba kiringo cha mbere n'igihe yarondera ikiringo cha kabiri nico kintu yashimikiye ko cyane cyane atumye bishavuza bamwe mu muri abo ariko bashira imbere inyungu z'abazungu n'urukoba rw'abazungu babona kumenga ibihugu byabo sinangaha muri Amerika gusa no mu bindi bice bitandukanye ni Buraya babona ko uburyo babayeho n'inyungu zabo ziriko zirageramigwa n'abo bimukira mvuze kuri aba bimukira ko harimo n'abimukira bazabava muri Afrika baje ngaha nikihe intwano nshasha ya Joe Biden zokora kugira igabanye uko kwinuba ko abashira imbere inyungu z'abazungu babona ko abimukira ariko baratwara ikibanza cyabo
murakoze cyane kuri ico kibazo nashaka no kusubira kubanza kugaruka ku kibazo ca tubutunzi muri Afrika
ariko mu nyarutse tuziganye umwanya muto mu bice kumayange
ego kandi kumayange umugambi wo muri Afrika muri 2019 hariho umugambi leta ya Amerika ya Prosper Africa bari bazanye ituma amakompanyi yo muri Amerika akorana neza n'amakompanyi yo muri Afrika urumva uyo mugambi warukiri mushasha ariko turifuza yuko nanyakubaho President Joe Biden ashobora kubandaniriza ko kamwe n'indi migambi yari yarashyizweho kera yaba imigambi ya African Growth Opportunity Act AGOA cyangwa umugambi wa PEPFAR ukugwanya ingwara za malaria n'izindi ego ngarutse rero kuri ico kibazo cabigira ico ni kibazo gikomeye cyane kuko twabivuze cyane nko ku kibazo twavuganye kare mu bya climate change ikibazo cy'ukukingira ibidukikije nuko basanze burya iyo ariko haraba ihindogo kwa gibihe biragira intamba nyinshi ku isi bigatuma hari n'abantu haba abimukira benshi batabakomoka kubera aho baba hasigaye hataki meze neza cyane habaye intureka kubijanye nibyo n'ingaruka biza ukongene bidukikije biba byashinzikaye urumva rero muri ico kibazo cy'abimukira ejo nyakubahwa perezida Joe Biden yara bishikirije na wende mu kibazo cy'abimukira yuko ico bagiye kuzogisubiramo bakirabe neza hanyuma bashobore kuraba uko ngene bashobora kucorohereza ariko igikuru nuko bariko baragerageza cyane cyane nkaho bagiye nko muri uyu mugambi wa climate accord ijya
kwihinda Amerika y'ibihe
bituma ivyihinduka y'ibihe ikiza nuko iyo niyo ngorane nyamukuru ishobora kuzogerageza kugabanya bimukira bo mu myaka izoza ariko abahari ubu abari mu nzira ariko aremeza ko bazogerageza uko ngene bashobora kuza barabafasha
murakoze cyane bari abatumire Gamariel Ndaruzaniye ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye yigeze guserukira u Burundi mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe amashuri mato mato nayisumbuye mu Burundi ari mu gisagara cya New York muri Amerika. Twari kumwe kandi na Frederic bavuga inyumvira muri Antunga ari I Brussels mu Bubiligi yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki, akaba yanonosoye n'ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Undi mutumire yari Lionel Remesha, Professor Lionel Remesha, akaba yigisha kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ga muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba yigisha ibyerekeye ubucuruzi mpuzamakungu. Turabashimiye mwese kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze namwe.
Zibara dijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Hey. bayi isubizo chachu mugutangi jambo mubanyagi huguyo ya bayi isubizo chachu radio ijwi rya Amerika ya bayi isubizo chachu radio ijwi rya Amerika ya